Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Umudandaza yahagaritswe kugerekeza rya 2021 uku kwezi turimo kubera kudandaza isima ya Buseko ku giciro kirenze cy'umurengera. Bibaziki rero kuri iyo ngingo ya Mustaneri wa Komine Muyinga, iyo ngingo kubgawo yo bifasha iki abandi barongozi barubahiriza nabo iyo ngingo yo kudatu yo kutaduza ibiciro haba aho muherereye canke aho musanzwe mwumva. Nkuko mumenyereye rero turabasaba mukaturumukira amajwi yanyu canke mukagira icyo mushikije mwishije ku rubuga rwacu rwa Facebook. Reka tumire amateri ama hatutangure neza n'ukwakira abanywanyi bahagenza.
Abantu benshi barahindutse, abantu benshi barahindutse, arabafisa gatima kubukoko, arabafisa gatima.
Hajinza mbaga teka kawe nkuko nari meje kuyobwira rero ikiganiro ni wibaziki nkabanda bayikaze mwese tutangura ikiganiro cyacu n'umutumire na kono munywanyi wacu wa mbere muri kino kiganiro turumkirwe giwe na hayo Tito ari mu ntara ya Gitega aragiri ico shikirije ka tumutegeye umwe.
Ego murakoze iyo ngingo ya Mustaneri umuyenga nibaza ko ari ngingo nziza cyane rwose na cyane cyane kubera hari abadandaza bikika mu kizo bakadandaza isima ku giciro kirengeye cyane rwose, tukabona no ko n'abandi batware bo kurikiza ako karoro ko Mustaneri w'umuyinga kubera ntibazobara bire kuko hazogera igihe umuntu atazoba kironka ico avuga n'icareka atazoba kironka uburyo bwo kugura ayo masima kubera uko umuntu wese adarishingira igiciro no munsi umwe ashinze iki giciro ejobundi azoshinga ikindi hamusange bibaye ibintu by'akajagari. Rero nibaza yuko abandi bastanteri mu yandi makomine bakurikiza akarero ko Mustaneri wa Muyinga kuri ibyo bihano yafatiwe mudandaza udandaza isima ya Buseko, nanone biratangaje ngene atamiye gukora Mustaneri w'umuyinga kandi tuzi n'uko mu bisagara bikomakomeye ha za Gitega za Bujumbura naho nyine hari abadandaza bikika mu kiza bakadandaza isima ku giciro cy'umurengera. Tubaza rero yuko ibyo bitotangurira umuyinga ngo byari gutangura za Gitega za Bujumbura kubera ni benshi bakora muri ubwo buryo. Mustaneri wa Muyinga ahubwo arakwiye no gushimirwa, hama n'abandi barongozi bakabonera akarorero ko ufata ingingo zibereye mu gihe kibereye mu gihe hari umudandaza ariko ararenga amategeko, na cyane cyane mu gihe tuzi n'uko na leta yaheruka gushinga ibidandazwa uko bizorangurwa arico kizoshingwa na leta hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaje. Natwe abenegihugu tukorandaza dusaba leta nuko yobandanye ishimira abatware bene nabo kugira n'abandi batera intege kandi nabakingire kubera nk'uyo niyo bafashe umudandaza akomakomeye hari igihe bagomba kumukirikirana kugira yihore. Izo tubaza ko leta mukingira ikakingira abatware bene nabo bakurikiza bashyira imbere neza abanyagihugu, hama tukabandanya dusaba kandi leta yuko itobigira kusima ya Buseko gusa ahubwo yoraba no ku bidandaza bimwe nk'isukari cyangwa ibidandazwa ibiciro byamaze gushingwa na leta kugira ngo ntihagire umuntu atarikika mu kiza.
Tugabe wame turi maso tugabe.
Katika kawe turabandanya hani kiganiro wibaziki tubandanyeze mu ntara ya Gitega nyene undi munywanyi Jean Baptiste akaba nawe nyene yagize hica shikiriza tumutegeye
nje ko fata uyu mu kiruza itwa Gideon Museveni ni byiza kugwanya ibiciro bihanitse birenze bituma na gihugu bakena ariko rero binabwe kipe yabikora simba na yuko hali kinyini wicho kufashu Burundi na Warundi awisa nukomba kurandura igiti kilichi chono ni tongo jiwe akuwila kugiti agafata kashami gato ya kwejuru ya yandi kakao yuko anusura akagango yuko gomba kugironi ugomba kurandura igiti chibi akirandura nani mizi nimba wa gomba yuko yuchiro vitaduga ni wagende maya masosiete Nae mashirahama ya wabanu bari kubutege sibashi inze achuza kari hama kori. Ni wagende barabe aya masoko ya leta atangwa agahabwa nkunzi agahabwa somambike na wategetsi nari kori changwe bagatanga amafaranga y'umurengera kugira ngo igihugu cibwe. Ni wagende barabe ibiturire bikiriye nabi abarundi. Bitangwa abanyagihugu aho gukenuka bagakena bakabimbaga aya masoko ya yani kire amasoko y'izahabu ariko atangwa kukimenyane no ku bucuti atacu byungura abarundi ariko kugira ngo akomeze gushyigikira abategetsi bishe n'abigihugu ngo bagume ku butegetsi uyu Gedeo ni gome kumubuta cyane kumuhagarika kugira ntabandanye kuzimba abanyagihugu byari byo byari byiza ariko aho ni nko gufata umuntu agomba gukanya Tanganyika agatwara indo bakayoramo amazi akavuga ngo aterere mu agomba gukanya ikiyaga naciwe bariko arakora no kwibeshaho no kwereka abantu bato bato babereke ngo bariko barakora ariko ntacyo bariko baradukorera ibi birababaje ni kimwe mu mafuti menshi twobagiriza uraba ingene igihugu narayasomye ahantu bavuga yuko Uburundi ubu mu isi yose mu madomene yose icyo gihugu cyanyuma gikenye mu isi n'akamaramazi ibyo nsende desitidike yakora mu gihugu n'ubutegetsi bwayo birateye agahinda birateye akabongo umuntu abirafye yurira agahwera ariko ntacyo imana izoha
Hajinza magatika kawo turabandanya ikiganiro wibaziki tuza kuri misi yose kwa mbere kwa gatatu umwe ku munsi wa gatanu tuza kandi ko mushaka kugira ico mushikije muri cice guruka kwa cugu wa Facebook page Facebook ya Radio Inzamba agatika kawo
Izikiri mu mashamba ziri mu bisagara ziri mu biro hari ni mwebwe tujana sheja tufashe
Tuandanya hiki gani do wibaziki ya kabahari ho ukiza kumurongo. Tukwibutse yuko kuruno umusi wa mbere mu kiganiro cyacu wibaziki turiko tuganira kubijanye na Amede Misago Mustanteri wa komine Muyinga mu ntara ya Muyinga yafashe ingingo yo guhagarika umudandaza Gedeon Museveni umudandaza akaba yahagaritswe ku igenekezo rya 2021 uku kwezi turimo kubera kudandaza isima ya Buseko ku giciro kirenze icari gisanzwe caragenwe n'ababijejwe wibaziki kuri iyo ngingo ya Musaneri wa komine Muyinga kugawe iyo ngingo yofasha iki abandi barongozi batubahiriza nabo iyo ngingo yo kudaduza ibiciro umwe wese asanzwe aherereye Lazare mu ntara ya Bujumbura nawe nyene aragira ica shikirije
aramutse neza kuri ibyo byayigekeye uwo musaga w'Imuyinga je novuga yuko hari ingingo z'amasantere yafashe kuko abantu bene baragise ibije ngaha mu gihugu cyacu Burundi aho umuntu aduze ibiciro uko abyumviriye uko abishatse akarabigize adugize alayo rao tuwe kwa kene kuduza nuko nyene haa ingone mi mufata na haa ikimuhana wapakani ingone zizea fashe musane kijiza hugo na wandi buyo wabira karoyo na wandi wakara wuko beishi tuwa wafisa nga hamugi hugo afisa ibidana zwa uko bidi mbeni kwa dozi wichi watayenze kubaza nao leta ibukati dushinzi ichi iki ni iki ni iki beishi nga abziwa hibiza hibi vanyeni yedu wangewe itikuwa ala bari mu muganga uri ku butegetsi yabgati nta kimukomakoma gusa nimba yaramu yamupfunze kuwe ico cyo kuduza ibiciro aho nta kosa akoze ibara bisubire ko rero ba ikubita gashi abantu baduza ibiciro bahagarike leta ibikurikiranire na hafi kuko umuntu w'umuguzi niwe aha hombe nuko nuko ndabona murakoze
mbabaza n'ukuntu zidutoteza Uzwanukundu zidupinagiza Uzungurukisha mubisagara Zikasonga inzembe ikitwe na magara Ziradomeka zigovye zikazimya Zikaseruka zigovye zikanyika hose Zironderu wazohe Kenya Zirakunyotewe mugenzi mchile Kisa maza ziraguhe Kenya Kugote kutonane Ebe ilaku kiti ebe ukora kizi zombwe beja kizi zombwe beja
Kiganiro wibaziki turakibandanya muri studio za radio Nzamba hagati kakawe tubandanya tubashikiriza ibyimviro by'umwe wese ahaherereye no mu gihugu ca Uganda umunywanyi wacu atashimye kwivuga izina aragira ico ashikirije reka tumutegeho
ndabaramukije kenshi mu bibaza yuko yamusanyere yahagaritse umuntu muyinga kwa kuduza igiciro cy'isima ukuri ni byiza byari byiza mugabo ni kubera usanga nabo badandaza bariko barahomba usanga iyo sima aho bayikura iragenda nabo nyine kandi bayikora muri iryo hinguriro rya leta ikora isima ugasanga bayironka iyo sima iragoye bakayironka iragenze kasanga ratonze umwanya muremure iyo batondeye iyo sima kasanga bariko barata umwanya agaca bayironka rero iragoye agaca biyongera kereka tudoze turondera amahera twataye iminsi twataye dutondeye isima n'ibiciro usanga byabadogiye ko agaca rero bagomba kuzimba bakiya icyo gituma leta cyane cyane niyo ikwiye kuraba igituma iyo sima bayiduza leta niyo iduza ibintu ikongera ikabimanura nibyo bituma leta ikwiye gufasha abanyagihugu bakurikirana cyane hariya nyine isima iva ko yoba isohoka neza cyangwa bakora ibikwiriye abarundi kugira nabo babandanye baronka agasima ko kubaka kuko iyo dubirije ko abanyagihugu nabo barakenye abanyagihugu rero bakenye kuguma batubwiriza ko ibiciro kuko utaba uri kurabavuna ingingo rero yamusitanteri yo guhagarika uyu mudandaza yari nziza nibyo yari nziza kuko yariko aradubiriza igiciro ku banyagihugu rero naho yari nziza ntibarabe nabo rero yiva yiva ko bisohoka neza cyangwa agakora isima ikwiriye abanyagihugu arabiyiva muri buseko ko buseko icyakora neza atayikisha tembe n'ishora mu makungu hanze y'igihugu cyangwa no ngaha mu gihugu bakayinyegeza kugira bayiduze icyo rero aka ni akazi ka leta cyane cyane niba rero kureba abo badandaza bato bato yego abadandaza nabo baraba n'ibyo mugabo cyane cyane yiva yiva yo muri buseko kugira buseko ntibandane idubiriza ku banyagihugu abadandaza nabo bakaba baza kududubiriza ko kuri ubu bukene turimo ni ukuri baba bari ko baratuvuna murakoze
bazikisamaza zikigezeta zikizembagirika kuko zozo ujya ntizitwenga babatama zirahekenya abakecuru zirahekenya ndetse n'inzoya zikajaniranya zirakunyotewe mugenzi ntukine uki zisa maza zira guhekenya tu tuke tugonane yebe yabo yebe ora bu sibizombe tja sibizombe tja ora
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
kiganiro wibaziki kuri radio inzamba kirabandanya Mugisha iyo Hakim ari mu ntara ya Ngozi na wenyene aragira ico shikirije kubijanye na mustaneri wa komine Muyinga mu ntara ya Muyinga kukubona yarafashe ingingo yo guhagarika umudandaza Jerome Museveni kubera ko yari yadugije ibiciro ibyo rudandazwa rwiwe ari byo isima ya Buseko rika tumutegeme
umuntu cyane ukuri ingingo mutanteri wa komine Muyinga yafashe yafashe ingingo umuhatugaya kuko muri bihe turimo hariho abantu babadandaza benshi bafata iyo habonetse bijyanye dufate isukari n'ibindi bidandazo byinshi abanyagihugu bakenera bakabinyegeza bacavuga nk'inzoga iyo sima nyene birahungabanya kenshi abanyagihugu iyo bari kubakenera ivyo bidandazo bakeneye kubigura abanyagihugu rero ko nafashe iyo ngingo akayifatira uwo munyagihugu nasanze si ingingo mbi ahubwo ni ukuraba ingene iyo ngingo yagiye mu ngiro kuko ishobora kuba yafashwe nabi akanamuhohotera ntashobora kuba yarashobora kumuteguza cyangwa amubarire ntiyashobora kuzifatamo cyangwa ibintu bishobora kuba bikurikije amategeko handikiye ubusomero cyangwa batatu none uwo muntu ayidandaza yoba akibaza ati umuntu ayidandaza none iyo ngingo ishobora kuba ifata umuntu umwe gusa cyane babiri kuko ibyo turabyo yuko harimo n'akamwana wa mama iyo umuntu atabyumva kumwe ugasanga ntabwo yafashe iyo ngingo kuko yazi ko hari umuntu udashobora kubyumva kumwe birashoboka nicyo kintu ntakwiye kwibaza ariko rero yayifashe nk'ingingo ibereye icyo mu mategeko ubwo nacyo ziba byihishe birerekana ingendo nziza igihe bikurikirana no ku bandi badandaza bakabiraba bakaza baca hirya no hino ko n'ibintu by'ibidandazo biciye ku n'amategeko bikagira ibeyi irengeye bipfura umunyagihugu bipfura umunyagihugu rwose urakoze
Hajinza mba hagati kakawi kuruno homosi wa mbili gine kazi ya mlingu na kutandatu ugitugutu kiganiro uibaziki ni hano utu kigaru kilije tukawiu tsaiko tukwako tugani ya kujanye na medemi sago mustaneri wa komine Muyinga muntara ya Muyinga ya fashingi ngoyo kuhagarika umudanda za jedeo mseveni umudanda za akawai hagari tukwe kukenezo ya mlingu nari mne kukwe sturingo kuwera kudanda za isima ya Buseko kubichiro kirenze murengera nkuko rero mumenyereye twasaba yuko mu gihe cy'umushikirije mwicije muri iyi message ubutumwa bugufi kuri WhatsApp cyangwa mukabicisha ku gagwa cy'uwa Facebook turashimiye rero mwebwe mwese mwagize cyo mushikiriza turashimiye Jose Panduimana yadufashije ngo amajwi abashikire neza eka n'amasanamu Alex Keza na ikonda bashikiriza ikiganiro nkaba andabifurije kurangwa mbere no mwanyo na utara
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki.
Kwa kwa ndere kwa 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 kw